mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Naye nazindutse guca agafaranga ndabukono simira abana nsanga abo twari kumwe bamaze kubakira abandi babirukanye kubera atagira byangombwa.
Twari tugiye duhunga abo badukubita mwiza tutazi icyo tuzira hasaba yuko bodufasha turi impunzi.
Aba ni bamwe mu mpunzi zishasha zimaze iminsi zihungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba kuronswa ubuhungiro naho bakikumusaya. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ariko imbere kuja kuri iyo nkuru n'izindi ndabafitiye ntarinze ndavuga mbanze ndababwire muri make ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kuri no wa Mungu yabisikanije mu kibanza cy'umukuru w'umuryango umwe bwa Afrika na mugenzi we wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi. Abdel Fattah el-Sisi avuga ko azoshimikira ku kibazo cy'umutekano muke bihanze ibihugu biri muri uyu muryango. Iyo nama y'iminsi ibiri y'abakuru b'ibihugu iriko ibera Addis Abeba yabisikanijemo ubutegetsi bw'uwo muryango izo kwibanda no ku bindi bibazo bitandukanye bihanze umuryango umwe bwa Afrika. Abakuru b'ibihugu bagera kuri 55 nibo bitabiriye iyo nama. Abahinga bakurikiranira hafi by'umuryango umwe bwa Afrika babona ko ku burongozi bwa Misiri ibibazo by'ubutunzi hamwe no kunagura ibijanye n'intwaro byari byaratangujwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu Misiri ishobora kutavyibanda ko cyane. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi ategekanya kwitaho cyane ibazo by'umutekano kubungabunga amahoro hamwe no gusanura ibyasambuwe n'intambara ku mugabane wa Afrika. Leta Amerika ishobora kongera guhagarika ibikorwa ubugira kandi mu gihe kiringo cyatanzwe na Perezida Donald Trump ngo bashinga amateka bose bazobe bamuhaye amafaranga yo kubaka uruhome giherana no ku munsi wa gatanu w'inondwi. Ibikorwa vya leta vyahagaritswe iminsi 35 mu kwezi guheze kuri iyo mvo nyene. Amafaranga yo kubaka uruhome ku rubere rwo mu bumanuko Amerika ihana na Mexico kiracahagarigwa ko hagati y'abashinga amateka aho Perezida Donald Trump asaba miliyoni zitanu imiliyaridi zitanu muri antunga n'imiliyoni amajana indwi mu madolari. Kandi abatavuga rumwe na we bo mu mugambwe wa Demokrate bo bavuga ko biteguye kwemeza amafaranga ariko ari munsi cyane asabwa na Trump. Abashinga amateka batari bake bavuze mu ndwi heze ko bari hafi yo gushika kumwumvikano naho hagisigaye kumenya icyo Trump ashobora kuzokwemera. Perezida Trump ategekanya kugira urugendo ku rubere rwo mu gisagara cha El Paso muri leta ya Texas mu myiyamamazo uno munsi kuwa mbere ku mugoroba. Urugendo rwo kwamamaza ibyo asaba byo kubaka uruhome ruzohagarika bimukira binjira mu buryo butemewe n'amategeko ku butaka bwa Amerika. Ivyuko biruzoruhagarikwa bivugwa na Trump. Korea y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasinya amasezerano y'ibanze ejo kwa Mungu yongereza amafaranga Seoul izoriha kubw'abasirikare ba Amerika bari muri Korea y'Epfo. Korea y'Epfo izoriha imiliyoni z'amadolari zishika 890 muri ayo masezerano, izishika miliyoni 60 nayo yongere kuyatangwa ku mwaka uheze. Ayo masezerano abwirizwa kuzobanza kwemezwa n'amashinga amateka ya Korea y'Epfo bitekanijwe kuzoba muri uku kwezi kwa mbere kwa kabiri nk'uko bishikirizwa n'itorokanizo ry'amakuru ya Korea y'Epfo. Leta z'Ubumwe za Amerika zamye zifasha Korea y'Epfo kuva mu ntambara yo mu 1950 gushika muri 1953. Kuva gifata ubutegetsi, Perezida Trump yamye yidoga ko uburyo bw'amafaranga bukoreshwa mu kugumiza abasirikare ba Amerika muri iryo zinga ari bwinshi cyane. Ayo masezerano aje imbere y'inama itegekanijwe hagati ya Trump n'indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un izobera muri Vietnam muri kuno kwezi kwa kabiri. Radiju ya Amerika isamira na Washington DC. Mokirundi no mukinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Mu bitaro bitandukanye biri Nairobi muri Kenya muratwumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahaye ikaze ingaruka mbi zatanguye kwibonekeza mu gihugu cya Kenya nyuma y'indwi y'abaforoma n'abaforomakazi bo mu ntara 14 kuri 47 zigize ico gihugu bari muri yegeregere abagwayi baba bashaka kwivuza bisanzwe abari mu bitaro canke abari bahawe umuhango kubagwa mu bitaro n'amavuriro ya leta ubu nta numwe ariko aratunganirizwa. Mugenzi wacu ku mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi Ero Jurika neza yazindukiye ku bitaro bitandukanye kuturabira uko vyifashe.
Alex Otaro afizakana kiwe kakangungu kumacheri. Yaraje ukavuza kurimwe mu bitaro vya leta binini cyane ku mugwa mukuru Nairobi vyitwa Mbagathi. Ariko asubiye inyuma atakiriwe kubera abaforoma n'abaforomakazi bamaze indwi yose muri yegere.
Nimeleta mtoto wangu
mpaka. Nazanye umwana wanje uyu munsi kugira avurwe n'abaganga. Ariko bambwiye ko atana kimwe bari mu mukorere kuko atakintu na kimwe gikorwa atabaforomakazi. Nta kundi turi bugire kuko ntitwishoboye. Dusubiye muhira gushika iyo yegere iheze. Eka n'umu mfasoni yaraje kugirisha ibipimo vya nyuma vy'imbanyi yiwe niko kuko yabuzisha fatani icareka.
Nona kama mimi nilikuwa nakuja kliniki yangu ya.
Nona nkanje nanyenje kugirisha ibipimo vya nyuma kuko nzibaruka muri uku kwezi. Aha narengewe kuko ibindi bipimo byose nabikoreye hano kandi bituma mpangayika kuko n'umwana wanje wa mbere. Sinzi ico ndi bukorepe, sinzi kizoba n'ukuri. Ndiyumvira nje ku bitaro vya Kenyatta canke naho ntangure bushasha ubigenga. No mukenyezi wundi byamubaye ko ntavyo yari iteze.
Nimekuja hapa like 30 minutes ago. Nimeka hapo without
any. Naje ngaha haraheza nk'iminota 30 ndahicara ataga kacira mu baforoma. Ntitwanabwiwe ko atakiriko kirakorwa. Inyuma y'iminota 15 niho twabwirwa ko atabikorwa byo kuvura biriko biraba. Ubu rero ntegerezwa gusubira imuhira.
So I had to go back to the house.
Kama mwagwayi nk'uwo mutama bo basa n'abarengewe. Niba futwe mu kazi amahera n'umushaha ni iki gifise agaciro hagati y'amafaranga n'amagara y'umuntu? Umuntu ashirwa imbere amahera mu nyuma kuko umuntu ni wayarondera. Umushinganje w'abakozi n'akazi muri Kenya ukuri yatani washira imbere ibiganiro kugira ngo yegeregere ihagarare.
The parties will be asked to nominate equal number of
impande zose zizosabwa gutora ibitigiri bingana abantu batanu batanu canke barenga baziserukira nahabo kuganira n'ukumvikana no gutahura ko amategeko asaba urwandiko rw'ibisabwa n'ivyiyemejwe. Ubu rero ku ruhande rw'abaforoma n'abaforomakazi mu runani rwabo nirwo ruzotubwira ingorane.
What are the issues?
Ariko Seth Panyako umukuru nani rw'abaforoma n'abaforomakazi muri Kenya sigura kwiyegeregera izokomeza gushika baronkejwe ibyo basaba.
Mukomo upo, hakuna kurudi nyuma, na wakitaka mazungumzo
yegeregere iriho nta gusubira inyuma. Niba bakeneye ibiganiro umushikiranganje w'akazi naje mu ntari mwimwe baganire n'abanywanyi natanze ububasha. Aha Nairobi ibiganiro byo habera ni bihuza umushikiranganje bw'amagara y'abantu n'igisata cya leta nkuru. Aba baforoma n'abaforomakazi barashigikiwe kandi na bamwe mu bashinga mateka nka Johnson Sakaja.
Ukiangalia kwa kaunti mbalimbali budget ya ofisi ya governor ya entertainment
uravye mu ntara zimwe zimwe amahera y'ukwinezereza y'abakuru bazo arenga muri yaridi. Harabandi bagura amamiliyoni arenga 9 amazu y'ukubamwo. Ariko kugira ngo umuforoma asubire ku kazi ngo umunyagihugu asanzwe avurwe bisaba imiliyoni 20 gusa. Abakuru b'intara bakaba intambamye mbega hageze inyungu zabo ko batabaye intambamye. Usanga amafaranga yo kunywa icyayi gusa ku mukuru w'intara ari 300,000 by'amashiringi. Ibyo ntibibereye na gato. kuva ku munsi wa mbere w'indwi heze iyo yegeregere yari kibera mu ntara 11 kuri 47 zigize Kenya. Muri indwi dutanguye naho abaforoma n'abaforoma kazi bo mu ntara zindi zitanu batangaje ko nabo nyene bagiye gushira hasa amataburiya kugira ngo bifatanye na bagenzi babo. Muri uku kwezi biboneka ku rwego rw'abaforoma n'abaforoma kazi muri Kenya rwazikenyeye kugira ngo rugondoze leta kubaronsa ivyo bemeranije mu mwaka w'2017. Navyo nibirarane vyo kumishahara yabo, amafaranga y'inshumbusho kubahura n'amasanganya mu kazi hamwe no kududwa amapete mu kazi. Kwigenekerezo rya 18 ku kwezi nyene abakorera mu ntara za Nakuru, Siaya, Muranga na Busia nabo nyene bamaze kugabisha ko batazosubira guhonyoza ikirenge mu mavuriro n'ibitaro gushika batunganirijwe. Muri rusangi ntara 25 kuri 47 zigize Kenya nizabaforoma n'abaforoma kazi bamaze kumenyesha ko muri uku kwezi bazogira yegere kugira ngo basubwereze abakuru bazo na leta ya Kenya kubarenganura. Iruhande yabo kandi hari n'abakorera mu biro by'umushikanganje w'amagara y'abantu bavuze ko bazohagarika akazi, co kimwe nabo ku bitaro vya Madhari bivura abagendana ubumuga bw'ingwara zo mu mutwe. Kuva mu mwaka w'2017 habaye amasezerano hagati ya leta ya Kenya, abakuru b'intara n'urwego rw'abaforoma n'abaforoma kazi muri ico gihugu. Intara zitatu zonyene arizo Mombasa, Migori na Machakos nizo zimaze gushira mu ngiro izo bemeranije. Eroje urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Dutandukire gisata c'impunzi ubu naho kivugwamo impunzi z'abarundi baheruka guhunga Uburundi bagana Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba kuronswa ubuhungiro no gukurwa makambi y'agategekanyo. Umurwi w'igihugu ujejwe impunzi mu kambi y'agategekanyo ya Sangeri muri territoire ya Uvira wemeza yuko kuva umwaka wa 2019 utanguye umaze kwakira abarundi bagera kuri 38. Abaza bahunga bemeza ko bahunga ibikorwa by'iterabwoba bakore gwa n'urwaruka rwegamye umugambwe uri ku butegetsi. Imbonera kure inkuru irambuye na mgenzi wacu muri Kongo Vidaste Ngabo.
Ninge za Sumani ni impunzi yahunze mu gihugu cy'u Burundi muri uyu mwaka wa 2019 ari mu bamaze guhabwa ubuhungiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga yuko zimwe mu mpamvu bahunga igihugu cy'u Burundi harimo guhotegwa n'imbonera kure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano.
Duhunga umutekano wacu rero abona hagira inzu uhunga uba wumva ko atamutekano ufise. Maze kubera ko atamutekano ufise cuhunga kwa abantu burihishije hari umutekano urashobora kuba uri nk'iwawe ukumva abantu baje kuguhiga bamwe baguhiga ngo uje mu bantu babagwanye cyangwa ngo usubire mu bintu byo bidashoboka. Jeje naho zindi umugwanye mu Burundi cende umudemobilize cemeze kudemobilizwa narataje maze gutaha mitira mu kazi k'igishoferi abapolisi bakama bangwanya gose n'abandi babahungu bimbonera ko navuye mu mugambwe wabo narawuvuyemo ngo ndiyo nkati je siniyo nkoye je turi kumwe ntangorana n'umuga je shaka kuja mu bintu bya politique kuko je shaka kuja mu bintu bya politique bageze kure je mu ndeke je nibere mutama ni nitekereze nirondere byanje ngo barampihita ndarabatije abagabo de gukonda bazi bava bamerera nabe cyamitamo kuhungira ino muri Kongo.
Gusa nubwo hari abaho buhungira muri uyu mwaka wa 2019 hari abandi barundi biganjemo abana, abagore ndetse n'abasore twasanze nyuma y'inkambi y'agateganyo ya Sange iri muri territoire ya Uvira batubwira yuko bamaze icyumweru cyose basaba ubuhungiro muri Kongo. Ariko komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ishami rya Sange ikaba itarabakira kugira ngo nabo bajye ku rutonde rw'impunzi nshasha.
Kwaraje turi impunzi tunana ubu turara hanze indwi zibiri ziraheze naye nazindutse guca agafaranga ndabukonosumira abana nchansanga abari abo twari kumwe bamaze kubakira abandi babirukanye kubera atagira byangombwa rero nubure nari mvuye mu murima guca agafaranga nsanze bamaze kwakira abandi kandi cyari hanze n'urabo cyo mwafashe mwege mwakira impunzi zo mu Burundi
none umunsi bacyavuga ngo nidusohoke ngo ko tudafishe sepeje kwetu tete hungi ico abo bado kubitamweje tutazi ico tuzira ngo nitwaterame yamaho hasaba yuko bodufasha batwakire ngaha mu kigo turi impunzi twaidukeneye ko batwakira nk'abandi.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo ya Sange bwana Frank Ngandu amya yuko ku munsi bakira impunzi zirenga zibiri zihungi igihugu cy'u Burundi kubera ibibazo byo guhotegwa n'imbonera kure ndetse n'ibibazo by'amakimbirane mu miryango bishingiye ku matongo. Frank Ngandu akomeza kuvuga yuko nta mpunzi bimu buhungiro ko ahubwo basaba impunzi zisaba ubuhungiro kwerekana ibyangombwa bya CPGR ndetse na resepase bambukiyeho umupaka mu rwego rwo kuzitandukanya n'abagwanyi b'abarundi baba muri Congo kuko bashobora kwita impunzi kandi atarizo ari aba barundi bari gusaba ubuhungiro ari nabo bamaze kubona ubuhungiro muri inkambi y'agateganyo ya Sange bose bahuriza ku kibazo cy'inzara ndetse n'imibereho mibi bahura nayo iyo bageze muri Sange uyu ni ningize ya Sumani
twebwe ko ndufungura ngaha dufungura amagara amasinzi ayo magara mukunta bahura babona ku munsi tujya rimwe ku munsi turiye rimwe rero ku munsi kwadusanga ubwo nubwo bugari turiye na kagari gapima nk'igarama zitatu kagari kangana uko kagapfunsi rero kukagira umuntu w'umugabo canke n'abana dusanga ringora kintu dusaba gusa twosaba ko iyo shirahamwe rikurikirana impunzi ko botugarukira ko bakaduha kwanzi cya mbere na mbere injya bakaduha amazi imiti kwiye tukaronka imiti kwiye y'abana n'iy'abakuzi ibyo bintu nibyo mbona twari dukwiriye kugira turabeko badufashe
gusa n'ubwo leta y'u Burundi itangaza yuko impunzi ziri kugenda zitahuka ku bwinshi ziva muri Tanzania mu nkambi y'agateganyo ya Sange Monge Monge ndetse na Kavimvira ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo ntibwakwira batakiri impunzi zisaba ubuhungiro kubera impamvu zo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano Vedaste Ngabo ku bw'ijwi ry'Amerika uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo arakenuye tukivuga iby'impunzi abarundi n'abanyarwanda bari muri Uganda basaba gufatwa kimwe n'abandi baje bahunga bava mu bindi bihugu bitandukanye iyo hageze kuronswa igihugu ca gatatu munama amashirahamwe yitaho impunzi muri Uganda yasozerewe kuri no wa Mungu abavuganye na mugenzi wacu Ignatius Bahizi bavuze yuko badafatwa kimwe reka atugire ku muriri wino nkuru
Ukurikije amategeko agenga impunzi akubiye mu masezerano yakorewe i Geneva mu 1951 kimwe mu bisubizo byo kurangiza ikibazo cy'ubuhunzi ku isi nuko impunzi ishobora guhabwa ubwenegihugu bw'igihugu cya gatatu hejuru y'icyo iyo mpunzi yakomotsemo n'igihugu yabanje guhungiramo byitwa resettlement mu cyongereza nyamara ariko ibihugu bikunze kwakira impunzi muri urwo rwego nibyo mu Burayi na Amerika ariko nabwo ukurikije umuryango wita ku mpunzi HCR impunzi zigira ayo mahirwe ni nkeya cyane ku buryo zitangana na rimwe ku ijana ariko aho bake bakirwa n'ibyo bihugu n'abameze bate Julian Nyeko umukozi wa HCR muri Uganda avugira mu nama
and make us understand when we talk of resettlement why are they saying you cannot go and you can go resettlement is not a right we should not be fighting for it like it is a right
ujye kurohije ugira gatatari yo resettlement ataliko nagire ndabavire yuko ku gucereke nka resettlement suburenganzira ico bita right si right site ugira ngo uronke ntuze uronke ikindi kugira gatatu ibyo babikora biciye muri zo nzego kugira ngo barabewe kuri information wabahaye yuko ukwiza ibyangombwa bisabwa kugira ngo uronke ibyo intuze cyo kugira gatatu
Ikindi yasobanuye nuko abakunda kwakirwa n'ibyo bihugu bya gatatu ari abo baba bafite ibibazo by'umutekano bikomeye cyane mu bihugu bahungiyemo hamwe n'abagore n'abana bahunga ibibazo by'intambara kandi batagira imbere n'inyuma nyamara ariko zimwe muri izi mpunzi ntabwo zanyuzwe n'ibyo bisobanuro
je kubwanje nticanyize kuko nibyo ndaze ko atari uburenganzira mugabo nimba atari uburenganzira kubereka atari uburenganzira kuri bose bavuze yuko atari uburenganzira muko gasanga hari hayandi ayandi manationalite izindi impunzi z'ibindi bihugu bobo bavuga yuko bategerezwa kuronka intuze bategereza kuronka ubuhungiro ahantu uvuga nka Kongo impunzi zaho barazi yuko bateza kuronka ntuzi bateza kuronka resettlement igihugu gira gatatu kuba Kongo nibisanzwe ngo bari mu ntambara izwi mugabo uri kurabira basi kuvuga ko bafise intambara isumbi y'u Burundi nikimenyamenya no kubona baheruka kugira amatora kandi amatora yabaye mu mutekano ntangere nta kibazo cabaye ibitandukanye n'ibyabaye Burundi mugabo bashika ngaha anye bariko barashaka kugira gutanga ubuhungiro bugira gatatu ugasanga nabo bavuga yuko bafise uburenganzira bwo gushobora kuja mu gihugu gira gatatu ivyo roje ku bwanje ntivyanyuze
ite kibazo cha settlement cyo donc cyo kujyana mu kindi gihugu kiratugoye cyane nk'abanyarwanda kuko abandi baragenda andi nationalite aragenda nk'abakongomani baragenda cyane twebwe ntibadukorere bien sûr ntategeko cyangwa sinzi niba ari nitegeko batanze byo nta wigeze bitubwira ariko ubona ko abanyarwanda batabakorera bavuga ngo ntategeko ritaburu kuri rengaho cyangwa ngo kubona ukabona nk'umunyarwanda umwe yagiye gutyo ntumenye inzira yahisemo abandi tugasigara gutyo twagenda bakatubwira bati mwebwe ntabwo dushobora kubakira mbese ukabona hari ukuntu twebwe kuri icyo kintu badusigaza inyuma batadukorera nk'abandi impamvu ntabwo tuzizi nta nushobora kukubwira ngo akubwize ukuri akubwire ati abanyarwanda ntabwo tugomba kuba twarakubera impamvu izi n'izi.
Ibindi bisubizo birambye byo gukemura ikibazo cy'ubuhunzi ku isi biteganywa n'ayo masezerano y'i Geneve yashyizweho umukono n'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye wa 51 nuko impunzi zahabwa ubwenegihugu mu bihugu zahungiyemo cyangwa zigatahuka zigasubira mu bihugu zaturutsemo iyo ibyo zahunze bitakihari. Nibutse ko anari muri urwo rwego kenshi igihugu cy'u Rwanda gifatanije na HCR bemeza ko ibyo abanyarwanda bahunze byashize bityo bagomba gutahuka, ariko bamwe bakavuga ko bagifite impamvu zihariye zikibaretse mu buhungiro. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Tugume ngaho mu Buganda ho mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aheruka kugendere Kambiya na Kivale araba ingene abarundi bahahungiye biyungunganya abafise impamyabushobozi za kaminuza bashize hasi ubu badandaza utuntu ku makinga abandi nabo bararima bakongera bagafyatura amatafari.
Ikambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda uyinjiyemo ni nk'uko ba winjiye muri komine kanaka y'u Burundi. Abantu bubatse mu misozi itandukanye, abifise nabo baba mu bice bimeze nk'ibisagara bito bito. Muri iyo kambi abahungiye batunzwe no gukora ubuzi buto buto. Abagabo benshi usanga bari kubabumba amatafari yo kugurisha. Hariyo n'udusoko dutandukanye duto duto, ubunywero eka n'uburiro. Hari rero n'abandi bakora utundi tuzi nk'uyu mugabo afise abana batatu yahunze igihugu ciwe c'amavukiro mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 amaze kubona ko ubuzima bwo gutega amashi ivyo afashishwa n'ishyamba HCR bitamukwiye yigiriye inama yo kudandaza. Azinduka mu gatondo agafata ikinga yiwe akaja mu misozi kurondera ivyo adandaza.
Ndangura imyumbati awe ibitoki mu banyankore ndandaza n'intore ibijumbu kimwe cyose muri make ico mbonye kiri kuvemo ration ico nkora uyu mvuye kurangura imyumbati yo mu banyankore aha no kuvuga ndagiye ndayitonore namara kuyitonora ndayishyira mu mazi ninaheza ndayanikire hanyuma nyende gushesha ndandaza ubufu ikiro n'igihumbi n'amajanane aha nshobora gukuramo imitwaro itatu n'igice atamvura iguye n'imitwaro nishobora kuvamo. Ibi birantunze ahubwo bintungiye n'umuryango w'abantu bangahe batatu nanje wa kane.
Uwo mugabo kera yari umusirimu, yarize amashuri arafise n'urupapuro rw'umutsindo. Yamara yemeza ko yashimye kubishira hasi vyose kugira ngo ntahave ata umutwe ngo yibe kugira ngo atunge umuryango.
Oya nta kwiba usanzwe ushoboye kironka amaheru karonka gakinga amara ukaronka ukironka n'imitwaro itatu ku Rwanda canke ibiri urakora n'umuryango neza ukabaho nta kibazo na kimwe. Aha je nkubu ninze nunguka ko nk'umutwaro mba nakotesheje ahantu ho kurima umugore nca ndamuhereza ibumutwaro gakura ko rasiyo nk'ibihumbi bibiri nkumbo munane bisigaye akabihereza abakozi babiri bagakora na bukeye.
Uyu mugenzi we nawe akora akazi ko kunyonga imodoka bita taxi. Akoreye mu ibarabara rya Mbarara na Kivale n'igihe twaja muri iyo kambi y'impunzi niwe yadutwaye. Yagiye aratwiganira ingene yitunze agatunga n'umuryango wiwe.
Bo ni ukuvuga jewe nk'inyuma y'ukwezi hari igihe nshobora gusanga mfite nk'ibihumbi nk'amajana 200 urubyumva by'inyungu ku ruhande kubera kwegwe tagisi dukora abadatabujya ntibaduhemba ufwe turironderera ku ruhande ikirenze ko nicyo tugira gute kuri vize mabado tumye nicyo turonka ariko tutagize tutakirose ukasagura ibihumbi 5 ugiye ibyo no kuvuga muri ayo 200 no kuvuga je nk'ukwezi kose nyine muri kwamba namuhe miliyoni canke ibihumbi 800 kugira ngo nanye 200 hagenda yabara n'igihe rero akazi kabura kakabura kubera turiha icyumweru giheze kakabura hama rero ukadura vereza boss gusa bivana nibihe ukadura vereza boss gusa kugira ngo akazi kagire gute kagumeho nawe uzuraronka ko n'ibihumbi nabibi bivana n'amezi niyo tu
hari n'abashimye kurima no kugira ubworozi buto buto nk'ubw'inkoko canke imbata akarurero n'inkuyu
ibihumbi 10 hako ndabirya buno nyene deka uremwe inkoko inkoko ikintu ikunguka zindi zitano ingurube ziragwiriye cyane usanga ari umuntu ufise umugenzi yakurunga ikintu duhiringi dukenya ukashivuga uti hakonda yajya buno nyene ariko ingurube impene ni inkoko ninda mbata
nk'agakoko kakajya
agakoko urumva musanzwe uzitunze ntuzitunge kugira ngo uzitunge gusa
nubwo abakora be nubwo buzi bubaye abanye ari benshi hari nabandi bataragira amahigwe yo kuburonka ubu yavuye mu Burundi ahejeje kaminuza atahongeze nta kazi nogaya ico kampa
biraryoshye no kuri nakazi nka twese umuntu akaroza ashobora kugakora kuko nibibi kwicara none wirigwe wicaye fetu usanga ari bindi byiyumviro bindi bigutwaye gusumba nta kazi dukengera vraiment nubu twese urashaka kubura umufundi kandi atavyo bigeze wika byose tubyigiranga
nabo bagabo nico bahanura abandi kugira ngo bareke kwirirwa kumarigara banywa ibyayura mutwe canke baja mu buhombo
biturinda kwiba no kugira umuntu arabe nyine yugura gahuza n'ako muri no kambi nta muntu kugurira impuzu canke ngakugurira iki
eh akamunotera abandi barundi nuko bakura amaboko mu mpuzu bakarima canke bakihangira imirimo muri make bakareka kuvuga ngo tuzojya ibyo wene duhaye ico ntikirimo
inakivara mu Buganda hari abarundi bahahungiye barenga gato ibihumbi 30 bari kumwe n'abanyekongo abasomaliya abanyarwanda abo muri Sudani yepfo nabandi byeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
banywanye bakunze bijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mugihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,375 9,685 9,815 11,995 Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040 9,470 10,070 13,630 Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanye turava duhana gahindukira kimbere ko tugahana ngende ndabibukije muri make ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame kuno wa Mungu yaraye abisikanije mu kibanza cyacu mukuru w'umuryango umwe bwa Afrika na mugenzi we wa Misiri Abdel Fattah El-Sisi Abdel Fattah El-Sisi yavuze ko azoshira ingufu ku bibazo by'umutekano bihanze uyo muryango Perezida El-Sisi na Kagame babisikanirije mu nama y'imisi ibiri yatanguye ejo kwa Mungu ku murwa mukuru wa Addis Abeba muri Ethiopia ibazo bitegekanijwe kwigwa uno munsi kuwa mbere n'abakuru b'ibihugu bagera kuri 55 bagize uwo muryango harimo inagurwa ry'ibisata bimwe bimwe by'uwo muryango hamwe n'ikibazo cy'umutekano ku mugabane wa Afrika Muri Amerika naho leta ishobora kongera guhagarika ibikorwa ubugira kandi mu gihe ikiringo cyatanzwe na Perezida Donald Trump ngo abashingamateka bazowe bamuhaye amafaranga yo kubaka uruhome giherana no kwa gatanu w'inondwi ibikorwa bya leta byahagaritswe iminsi 35 munavyibuka mu kwezi guheze kwa mbere kubera iyo mvu nyene amafaranga yo kubaka uruhome ku rwego mu manuko Amerika ihana na Mexico aracaharirwa kwa gatya abashingamateka Perezida Donald Trump pasaba imiliyaridi zigera hafi kuri zitandatu abatavuga rumwe nawe bo mu rugambwe w'abademokrate bakavuga ko biteguye kwemeza amafaranga ariko azoba ari munsi cyane yayo Perezida Donald Trump asaba Korea y'Epfo na Leta Zunze Amerika mwavyumvise mu ntango ya no makuru barasinya amasezerano y'ibanze ejo kwa Mungu yongereza amafaranga Seoul izoriha kugwa abasirikare ba Amerika bari muri Korea y'Epfo Korea y'Epfo izoriha miliyoni z'amadolari zishika ku 1.89 muri ayo masezerano izishika miliyoni 60 nayo yiyongere kuyatanga uko mwaka uheze mwakoze rero nshuti bakunzi kumviriza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi yakoze Macbile ya Biro yegeranije amajwi Hamina ajenye nashwa nyatufaje muhinga bw'ivyuma naje Diane na hazinongere ndabahe isangwe jungaho twahereye muranigwe mu banyi no mu vyanyu tubasigiye kano karirimbo kijwi rya Amerika
Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu
itanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Mega FM.